Turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiro vy'uno munsi hano muri studio indwi muri kumwe na Joe Diane ni nahaje ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga kigiye kubashikira ku bwa Geoffrey Mutagoma na Engineer Cornelius turi kumwe mu buhinga bw'ivyuma. Kino kiganiro rero mugiye kucumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi, abatwumva muri mu Rwanda mutwumva kuri FM ijwi rya Amerika. Ijana na kane ni ibice bitatu ku isi hose, tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na Twitter ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Nuko rero nshuti bakunze mwakoze kuba ku isango, ni saa 10 kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no mu Rwanda. Ikiganiro ni muri isanga. Muri isanga rino munsi turagaruka kukunge na barwayi bafashwe ku mavuriro atandukanye, yaba ayo mu ntara zo hagati mu gihugu cyo Burundi canke ku murwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura n'amashamwe atandukanye cyo ariko arakora. Umutumire aza kudufasha gutahura uko vyifashe ku rubuga ni Armand Ijimbere yatanguje ishira hamwe na Cham Africa. Armand ni na Cham na Cam.
Na Cham Africa.
Ni ishamwe rero rifasha abarwayi bice mu migambi yayo itandatu: Gemura, Remesha, Kina, Kira. Umugambi wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gufasha mu vyinyigisho. Armand Ijimbere ari mu rugendo rw'akazi aho I Washington DC. Turi kumwe muri studio ndwi ijwi rya Amerika. Armand, ikaze ku ijwi rya Amerika, wakoze kwitaba ubutumire bwacu.
Mwakoze cyane
ku ubutumire. Ego, Amerika kwakiriye neza.
Ego, neza cyane, turashimye.
Nuko rero turagaruka ku zino shirahamwe ico rikora, ibikorwa bitandukanye muri komora akora ku rubuga. Ariko iri jambo wumvise ko nabanje kubaza ngo ni na Sham ni Kam, ni jambo tutamenyereye cyane, risigura iki?
Na Sham ni izina ry'Igiheburayo. Mu Giheburayo bavuga ati Naham, mu Gifaransa ni compassion.
Kuvuga impuhwe, kugirira impuhwe.
Impuhwe.
Hanyuma na Sham Africa, hariko aka Afrika ariko mukorera mu Burundi, ryatanguye gute?
Na Sham Africa ni ishyirahamwe riri mu Burundi, mugabo rifise imigambi yo kwiragira mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Rifise umugambi wo kuja mu bindi bihugu vya Afrika, kuko ikibazo c'abantu nikora bagwariye mu bitaro vya leta ntikiri mu Burundi gusa, ni kibazo kiri mu bihugu byinshi vyo muri Afrika.
Hanyuma na Sham ga Armand, mu Burundi ryatanguye ryari ritangura gute?
Na Sham Africa ryatanguye mu 2019, aho nari maze igihe kirekire ntaba mu Burundi, nsimbiye mu Burundi kuramusa inshuti y'abagenzi, niho nashoboye kubona icyo kibazo. Ndabona yuko mu bitaro vya leta hariho abantu benshi usanga bagwariye yo mugabo, ugasanga baragira ikibazo cyo kufungura, baragira ikibazo cyo kuronka imiti ikwiye, baragira ikibazo cyo kunaronka abantu babagwaza bivuye ku bukene usanga buri mu bantu abandi ugasanga n'abantu inshuti imiryango yabo iri kure y'igisagara cya Bujumbura ibyo byose bikoreke biri hamwe bigaca bituma abantu babaho ubuzima batarakwiye kubaho mu mwanya bagwaye.
Uravuze ati umaze gutahuka mu Burundi wabonye ico kibazo aho wabibonye harihe ku murwa mukuru hari hagati mu gihugu ni kibazo gikwiragiye hose cyane.
Igihe nayibona yari ku murwa mukuru wa Bujumbura igihe kimwe ninjiye mu bitaro yari muri Clinique Princière rwa Gasore murayo n'abasore babiri bari bagwaye baramaze igihe kirekire bagwaye ndababaza ati amakuru yanyu ati ntibimeze neza atego nibyo ndabona ko mugwaye mugabo baca barambwira ati iruhande yo kugwara turashonje bambwira yuko bamaze igihe atakintu cyo gufungura bafisa bongera bambwira yuko n'imiti ari ikibazo gikomeye urumva bararonka ama ordonance mugabo hari imiti utegereza kwigurira kubera ububabare barimo bari bagwaye indwara ya kanseri bari abantu bari barihebuye ku buryo umwe muri bo yambwiye ati jewe iyo ngiye iyo hageze ko ndyama nsaba Imana yuko nohera mu itiro kuko ububabare ndimwo ntabwo ni bwinshi cyane icyo kintu rero nicyo kintu iryo jambo niryo ryamakurukije ndavuga ati ibyo bintu birabaho hari umuntu ashobora gusa tugiye kuryama dusenga dusaba Imana yuko twogira ijoro ryiza iyo tuba hafi turyamye hari abandi bantu basaba yuko ahubwo muri iryo joro nyine bokwiherera mu gitanda kuko kuri bo bisigura ko ari akaruhuko mu nyuma rero niho nababwira ati ndabasabye n'umuze musore gusenga ibyo bintu ati reka je ngerageze gukora igishoboka cyose kugira mumeregwe neza cyangwa ndatangura ngenda hirya no hino ndabaronderera imiti ku bagenzi mu mafarumasi ntangura no kujya gusaba mu maresitora byavyo kurya baba batariye nkasaba abanye n'amaresitora bakavuga ati nta kibazo ndababwiye iyo ndabitwaye gutyo ntangura kuzandagenda ndaba abo basore babiri ndabashira misi yose iyo miti ndabashira kuko bari bakeneye ama morphine nayo yari wari umuti uzimbye nongera ndabashira ibyo kurya uko abandi bagwaye rero babona nzandaza misi yose bakacavuga ati jya muntu twamwigera natwe hari igihe iyo dufasha ibibazo turimo kubitorera umuti hanyuma inyuma yaho niho baza baranyegera nca sanga ari ikibazo si bari abantu babiri gusa ahubwo n'abantu benshi bagwara bakaja muri ibyo bibazo bivuye ku bukene bw'inyinshi ugasanga umuti bamwandikiye umuti mugwa umuti wamugoye kuronka kandi nawe yoronka umuti awuriye awufashe atariye urumva yuko atakintu kinini uwo muti uza gufasha abandi ugasanga amaze igihe kirekire ari wenyine nta n'umugendera ugasanga nibyo byose n'ibintu bituma umuntu yihebura yumva ko ari wenyine ibyo byose bikore biri hamwe bigaca bituma na wa muntu atamererwa neza gukira kwiwe guteba gufata umwanya muremure nkuko bitari bikwiye kugenda.
Yego turaza guca tugaruka utubwire inyuma yabo basore babiri ingene wavuye kuri babiri abushitse kufasha ubu naho bikorera ibyo bikorwa byawe bitandukanye ariko reka tuje ku mirongo ya telefone kugira ngo twakire abatandukanye. Geoffrey turafise Moses. Yego
karame
Moses ikaze ku ijwi ry'Amerika. Uherehe ga Moses?
Njyewe ndi Nyanza mu majyepfo ndi mu Rwanda.
Nyanza amajyepfo y'u Rwanda havuga iki?
Havuga mu bijyanye n'ubuzima reho mba mbibona ukuntu leta yacu mbona reba ibishishikariza cyangwa n'imbaraga bibamo mbona biba bifite umukingi y'ireme ari umukingi uri hejuru cyane ari n'umukingi uri hasi cyane mbona bakora balance ku buryo umuntu yizuza bitagoye cyane cyangwa bidasabye ubushobozi bw'ikirenga hano mu Rwanda ndiye niko mbibona.
Twakuzaniye rero ahama ije imbere
nkagira ngo nyine numva avuga ibintu bijyanye n'ubuvuzi, numva wenda ari wenda nk'umuntu w'umukorana na bushake cyangwa nimba ari umukorana na bushake, nkamubaza nimba wenda leta hari ikintu imufasha cyangwa nimba ariko wenyine ntabwo nabashije kubimenya, nabonaga ari icyama kinini nandi ntangaho comment mbega ndandika nk'uko nabonaga mwagandi.
Urakoze ugire umunsi mwiza. Reka ama ije imbere atagusubiza ama
ego ego leta iradushigikira cyane, iradushigikira cyane mu migambi yacu, yarashowe no guduha cyo ita partnership
ufatikanya gufashanya,
turafashanya cyane muri ayo ma programme yacu ndaza kuyaba sigurira mu mwanya uri imbere. Ego navyo two kwishoboza ibintu nk'ivyo navyo kwishoboza mutari kumwe na leta.
Ngira ngo aratomokewe. Hanyuma rero nuko uragiye kuri clinique Prince ni Prince Regent wagiye ko Prince Louis wa Gasore uye n'abasore babiri bababaye, waciye utangura rero kuja muri ayo ma restaurant aho bafungura abantu rabi vyasigaye turasabusaba, watanguriye kuri babiri ubugeze kuri bangaho ufasha.
Twatangwa kuri babiri mugabo ubu ni benshi ni nibaza ko nobanza kuvuga ukuntu tubashigikira ayo ma programme yariyo kugira tsanda abantu ibiharuro.
Turaza kuyagaruka ko vyirambaye ariko banze duhe muri rusangi abo mufasha baba bangana gute.
Ego umva nko kuva mu 2019 hariho abagwayi bacu bangana 1997 bamaze kuronka imiti. Misi yose turagaburira, turabaha icyo bita breakfast aka petit déjeuner abagwayi bangana 120, abagwayi 3,601 baramaze kuronka, baramaze kuremeshwa kugwazwa, abana bangana 3,676 barashigikirwa muri programme yitwa Kina. Baramaze gushigikirwa abana 472 twarabasubije ku ishuri, abo ni abana b'abagwayi bacu bari bahebye amashuri. Abafasoni 1,465 baramaze gushigikirwa, abo nabahuye n'ibibazo bifatiye ku gitsina bahohotewe. Hanyuma abagwayi abantu bangana 4,560 baramaze kuba sensitized, baramaze ku
gufashwa mu byo kwikingira,
gufashwa mu byo kwikingira COVID-19 no kwigishwa ibyerekeye isuku. Turamaze mu by'isuku nyene turamaze gutanga amasaha unangana ku 331,590 mu bagwayi bacu. Hanyuma hariho abahoze ari abagwayi muri abo bantu aho nikora 180 bamaze kwigishwa imyuga itandukanye ibafasha guca bava muri kwa kwitwa na aho nikora, ahubwo ubu bagashobora kugira icyo bifashije n'ababo kugira ibintu bimwe bimera neza. Hanyuma turamaze gushiraho ni nk'amakoperative 12 ari muri abo 180 bigishijwe imyuga, ubu bariko baraca amafaranga.
Hama ivyo vyose mubikorera ibujumbura gusa canke muri hagati hose mu gihugu hatandukanye intara mushika mu nizinga?
Ubu anye igihugu kiracari gitonya, turi ibujumbura mugabo hariho nka programme yo kugaburira abagwayi bacu yatanguye no gukorera mu ntara ya Kirundo. Turi muri Prince Regent Charles, turi muri clinique Prince Regent Gasore, turi muri na muri Hospital du Kirundo.
Nuko reka dusubire ku mirongo ya telefone. Nestor, uratwumva? Uherereye ga Nestor? Nestor uherereye he?
Ibujumbura mu Burundi.
Ibujumbura mu Burundi. Ego twagutumiriye uno munsi Armand ije imbere yatanguje ishyirahamwe na Sham Africa rifasha magwayi mu bisata bitandukanye akabazo canke intererano.
Interano y'ibanze. Nuko mbona aho ntumbura ya Bujumbura. Nuko mbona kuzerekeye amagara y'abantu.
Ubandanye uvuga turiko turakumva twanka kuguma twitabira kugira ngo tugutware ivyumviro ntitugucireme.
Nterano yanje nko kuri leta y'ubu kubijanye n'amagara y'abantu ndabona brema bitayeho kubicanye n'indwara ya malaria baratanze imitegetera mu gihugu cose. Iyo ngingo turayishima y'abayi Burundi kuba yaratwiyumviriye ko nk'abanyagihugu bose umuntu arajya mu musegetera atarangorane ufise famiye y'abantu abatanu babiri bahwanira mu musegetera kubana umugore n'umugabo ku musegetera umwe musegetera itatu nayo urayibutse kariyo ntigafatwe iyo barata umusegetera akara mwo musegetera nico mbona. Murakoze
kugira umunsi mwiza kutubwira uko ubona ugisata cy'amagara y'abantu n'abacitaweho na leta ngo mu Burundi. Kugira umunsi mwiza Nesto. Kwizera Lucky, Kwizera Lucky nawe uratwumva?
Ndabumva.
Uherere he Lucky?
Ndi majaru w'u Rwanda mu karere ka Rulindo mu murenge wa Buyoga.
Rulindo havugwa maki?
Rulindo na mahoro na kazuba kamaze iminsi kava.
Ikibazo cawe rero ikibazo cawe canke intererano ku mutumire twagutumiriye uno munsi.
Mutumirwa na musuhuje
arakumva
ndabasuhuje.
Abantu bafite ibikorwa nk'ibyo ngibyo byo kwita ku barwayi ishikarizwa nabo cyane nkabashimira cyane kuko amagara y'abarwayi abakeneye kwitabwaho cyane. Ese ndibaza ni hari inkunga wenda bahabwa na leta? Ese babasha gukorana na leta gute? Ni gute babasha gukorana n'igihugu? Ese barakwirakwira mu bitaro byose? Wenda dusanga nko mu Rwanda igihe usanga hari n'imiryango ifasha abarwayi nko kwa muganga abarwayi badafite kivuri badafite abarwaza. Ese nabo bakora mu buryo bwo kuba wenda bafasha abarwayi badafite abarwaza wenda bakabagaburira cyangwa se rimwe na rimwe hari nk'abantu babura ubwishyu? Ese barabafasha mu kubishyurira? Nicyo kibazo nagira ngo mbaze.
Urakoze cyane Kwizera Lucky. Hari umwe mu tubazo Armand yari yasubije ariko reka tumureke akwishure kuzitari wagarutse kwego.
Ego leta iradushigikira cyane. Navuze yuko dusanzwe dufise n'amasezerano aduhuza biciye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe n'ubushikiranganji bwa solidarite
bwo
gufatana mu nda. Ego ahubwo mboneyo n'akagiye ko gushimira leta kuko mu bikorwa dukora buri munsi baratuba hafi. Ibyo si ibintu woshora gukora mutari kumwe na leta kuko nk'iyo nk'ubwo bushikiranganji bwo gufatana mu nda nibwo bushikiranganji busanzwe bwitaho bantaho nikora. Hanyuma mu bitaro naho ibitaro birabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Urumva kuva tubegereye tukababwira icyo cyumviro baracumvise cyane bongera baraduha n'ahantu dukorera baraduha n'uruhusha rwo kwinjira mu bitaro kugira tube hafi abo bagwayi bacu.
Hama yavuze mu bitandukanye kumbe tutatu bigaruka ko kuri ya migambi yanyu itandukanye ko arakabazo kanyuma ahereje ko nshaka ko wishura imbere ko tugaruka kuri iyo migambi yabaje ati mbe mu byo mufasha harimo kubarihira hari ikibazo cyakomeje kuduga mu bitaro bitandukanye ugasanga abavyeyi baravyara bari baruka ariko umuvyeyi yaza kubaruka bikamunanira kuri hayo mafaranga umwana akaza gukurira mu bitaro abo bavyeyi abatandukanye binanira kuva mu bitaro murabakuzamo
mu Burundi abavyeyi bavyara ku buntu
ariko hariho abusanga
hariho abantu usanga bafise nk'izindi ngwara nibyo ugasanga harageze yuko asohoka ibitaro ugasanga arafise facture iyo facture ugasanga kwera uburyo bukenya ntashoboye kuyiriha twe nka nashama Afrika ntituragera kuri ico kintu kuko bishira hamwe rikivuka mugabo kiri mu bintu twipfuza yuko igiye kimwe twoshika ko kuburyo iruhande yo kubafasha muri ama programming iracha sigura mu mwanya abo badashoboye kwirihira kugira bashobora kuva mu bitaro bashobore dushobora kubashigikira nabone kugira ba pave mu bitaro
ego nuko ijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari mu kiganiro muri sanga muvise twatumiriyemo ama ijimbere watubwiye rero imigambi yanyu itanzukanye ningahe mukorerako
imigambi ni imigambi itandatu ya mbere niyo kuronsa abagwaye bacu ikintu cyose ikintu cerekeye akaye ko mu gatondo kuko hari abantu benshi bagwara ugasanga no mu gatondo nashobora no kuronka ubwo buyi turabo baronsa tukongera tukabafasha ikintu cyose cerekeye isuku isuku mvuze agasabuni mvuze impuzu mvuze amashuka hanyuma iruhande y'iyo programme hari hiyo kuremesha
iyo yitwa gute
kwagemura
iyo gemura muronsa akayi abagwaye mubatora gute muramenya ati kanaka nyimba Diane kanaka canke wundi mutagoma hariya anye ubona uramurabuka uvuga ati akeneye uyu uriya nawe akeneye amata uriya nawe akeneye iki mubitora gute mutora gute ico mubaha nabo muko babangana
urakoze guco kibazo ukuntu dutora abo gushigikira ubwa mbere dukorana n'ibitaro ibitaro hariho ico bita service social umugwayi iyo yinjiye ibitaro nibo bantu bamumenya ubwa mbere hanyuma natwebwe bakaca batubwira ati hari umugwayi yaje ukuntu tubacagura rero haba harimo abana haba harimo abakenyezi bibungenze haba arabatama hari abo twita person unique uwo ni wa muntu atancuti nimwe afise ngaho ari Bujumbura bivanye n'ahana agwariye abo bantu turabise benshi usanga ashobora kumara n'umwaka wose atanu umuntu n'umwe aje no kumusuhuza hanyuma ubwa gatanu nibimuga abantu bafise ikibazo cy'ibimuga abamugaye
umugaca ico cyayi mukibarosa kuva imisi indwi kuri indwi
yego tubironsa imisi yose ubuyi turaho ubuyi imisi yose mu gatondo
mukabaho ubuyi gusa nimba tarakabanga kukubwira ngo ushobore kurosa icyayi abagwayi utanga mu bitaro bingana gute
muri bitatu muri umwanya mugaho twifuza kwagura igikorwa aho kuko ni benshi baba babikeneye yego
amafaranga yarataye agaciro hamwe n'ahandi ugasanga ibintu byaraduze ibitaro bitatu mugenda muratanga icyayi atarakabanga ni leta y'u Burundi barose ibyo fashanye
turafise nko nabwiye leta y'u Burundi iraduha uruhusha rwo kwinjira mu bitaro tukakorana nabo bagwaye bacu hanyuma ivyerekeye uburyo turafise aba partenaire abantu batahawe ico gikorwa hariho ama organisation hariho nabantu ku giti cabo bagira ico bashigikiye gukurumva ni gihogo gisaba uburyo bwinshi
imbere ko duca tuja kuri iyo migambi yenzi tubanze twakire umusaza ngeze ndore umusaza
amakuru
turakomeye witwa umusaza cyane nako witazira
nitwa ngeze ndore jambo nitazira umusaza
kweri kwitazira umusaza none ugeze mu busaza
ni byiza ibitekerezo by'abasaza bahora bifite intego bikuze nyine
reka tuca twumva ibyo utanga akabazo kawe cyangwa intererano ku byo turiko turayaga kuno munsi
mbere na mbere ndashimira umutumirwa ko baje kutubwira byinshi byiza kandi nkabashimira yuko bafasha n'abarwayi ariko se namubaza nk'ikibazo nibazaga n'undi wese yakwibariza kuko cyo twari n'ikibazo harimo tutuba tubabije utashobora kuba yabona umwanya arabona akorwa iki kugira ngo noneho bitazadohoka kuko hari igihe umuntu afashe umuntu noneho bigasanga biradohotse none se ko n'ubundi imirimo ya mbere imirimo ya nimihesha agaciro ya mbere haba hakorwa iki kugira ngo ntibizadohoke ese n'ubundi bazakorwa iki kugira ngo noneho naba hasi mavura haza atari mu bitaro bikuru noneho babona ubwo babo bafashwe kandi atubwiye n'uburyo n'abafashwe uburyo batoranywa kuko hari igihe umuntu aba yifuza ko yafashwa kandi wenda n'icyo afite ariko wenda ugasanga wa wundi ushoboye ubufasha bwa nyabwo nabona umwanya wo gufashwa haza batoranywa gute kugira ngo bafashwe.
Urakoze musaza.
Murakoze musaza kuri ibyo byazo mubajije. Hari icyo na yemejeje kwishura. Murabajije ati none mubatora gute abo bantu bo gufasha. Abantu bo gufasha navuze yuko ni abana n'abakenyezi bibungenze n'abatama abantu bari mu myaka ya bukuru n'ibimuga abantu bafite ikibazo cy'ubumuga hamwe n'abo twita personi ni usanga ni wa muntu nta nshuti nta mugenzi amuseruka nta muryango uri hafi umuseruka ugasanga wa muntu ari wenyine abo ni bo bantu nibo priorities zacu mugabo hariho n'igihe bishika tugashigikira n'abandi mugabo abo bamaze gushikirwa ari mu murongo murabaza ikindi kibazo ati none ni iki mukora kugira ibyo bintu nibize byame gucyo turafise umwe mu migambi yacu iyo abo bagwaye bakize turafise ikigo duheruka gushiraho aho tuca tubatwara tukabigisha imyuga kuko urumva ntushobora gufasha umuntu ibihe byose kandi ugiye kuraba kimwe mu bibazo gitera bituma abo bantu baza baragwara usanga n'ubukene ni kubera wa muntu atashobora gufungura neza ni kubera wa muntu atashoboye kuronka umuti ya ngwara ikazirakura buke agaza kwinjira mu bitaro yarenze rwose rero ugomba gufasha kugira icyo kibazo kiveho utangura kwiyumvira ikintu wokora kugira ugabanye ubwo bukene buri mu bantu ni navyo tuca dukora ico kigo gishasha citwa twagitaziye nje mu bandi tuca tubatwarayo bakiga hari abaja kwiga ivyerekeye ubudandaji entrepreneuria abandi tukabigisha ivyerekeye ugushona hanyuma iyo bahejeje kwiga tukaca twongera tukabashigikira nk'abize gushona tukabaha amamashini yo gushona abize ubwo budandaji tukabaha umutahe mutonya bakaca basubira iwabo muri ico gihe baca batangura kwinjiza amafaranga maze kwinjiza amafaranga naho yumva umutwe umenetse arashobora kugenda kwigurira umuti
ako muguba mu biruka inyuma none ga ama urumva ikigo c'imyuga mwashizeho hariho gemura ariko hariho ikindi kibazo gikunze ku nuko mvuga ngo gikunze cakunzwe kuvugwa n'abumviriza ijwi rya Amerika iyo dutanga ibiganiro bishimikiye ku magara y'abantu bakemeza ko bamwe mu baforoma n'abaforomakazi batabafata neza ku bitaro ugasanga nk'umubyeyi yabyaye aho kumufasha kwibaruka ngo bamuherekeze muri urwo rugendo baramukarira rimwe na rimwe bakamubwira n'amajambo akomeretsa iyo myidogo hariyo murabona nka mwebwe muri ku rubuga nimba bamaze kuyibona hari imigambi itandukanye muyikorera ko kugira ngo ubucuti buri hagati y'umuforoma n'urwaye buze bwisununura gusumba ko buba bubi
ari kandi bavuga mu Burundi ngo nta urisato ngo
idahiza
ibyo ntibishobora usanga biriho mugabo si byinshi kandi n'uburongozi bw'ibyo bitaro ibitaro baraza baragirisha amanama abakozi bakabakundisha akazi kabo bakabibutsa icyo barahiriye yego hanyuma natwebwe hari icyo tubonye tukegera uburongozi bw'ibitaro tukababwira hanyuma mugabo kenshi problema bama baca babikurikirana hanyuma ico ari uwo muntu ari uhanwa gahanwa cyangwa ari uhanugwa gahanugwa
nta mugambi uriho rero gukora kuri ivyo mufisemo
oya
inyuma ya gemura n'inyuma y'imyuga ibindi mugambi ni wahe mukorera ko
ego hari wa ukuremesha abagwayi nabwiye yuko nivyo urashobora kumuha umuti ukamuha byo kujya mugaho ugasanga wa muntu n'umuntu ari wenyene n'umuntu yihebuye tuvuge imbere yaho umujyango ntakutagize kugira umufashe baragurishije gatongo baragurishije udutungwa haragera igihe wa muntu ababera umuzigo iyo yamaze kubabera umuzigo urumva baca babihereza imana wa muntu ugasanga ati ukacusanga ari mu bitaro mbwaramaze igihe kirekire nta ncuti nta mugenzi nta muntu amuseruka ko twebwe ico dukora muri yo programme yo kubaremesha turafise abantu babegera buri munsi muri abo harimo nabakorera bushake hakongera akabamwo naba nabo muri Nashama Africa turafise abapsikologe
bize
ego babegera buri munsi kugira umugore ntigere yumva ko ari wenyine aho buyumve ko naho ari mu bibazo arafisuni umujyango
yego tukubitire kandi ku murongo wa telefone twakira Iranzi ikaze ku ijuru ry'America
yego
uherega Iranzi igisagara cha Bujumbura ga telefone kawe turizera ko tuzakumvikana neza twumva ka tameze neza cyane ariko akabazo kawe canke intererano
intererano kubijyanye no kubabwirira ushobora kwiturira ukagenda nkiza kwitari no nk'umurwayi kwa kumwa kuhiri sasani sana hali hawa ganga wada kwa huku mwenga ngari kumwe lino na hali hali ikana hali kumabule ya leta mgao kwa huku kwa hala nituwele ya leta ya kwa kire ni leta
aho iramaze kugushikiraga Iranzi kubwawe ubivuga wifatiye hari ku bitaro by'Ubujumbura hagati mu gihugu cyane
hagati
mu gihugu reka tumuhe micro armo yari yaje ku masonga gato twumve ko ari ikindi ashaka kubirenza kurakoze Iranzi Bujumbura
kuri ibyo ni umwe navuze ati nta mwongo uri satongo udahizwe nibaza yuko nk'ivyo bintu bishitse si byiza guca umuntu ahora ibitaro biba bifite uburongozi no kubegera mukababwira ati hari umuntu ari umuganga naka cyangwa umuforoma naka ntiyanyakiriye neza nkuko nababwiye ibitaro biraza biragira amanama n'abakozi babo bikabibutsa umuhamagaro wabo igikorwa cyabo urumva ari nk'uwakoze iryo kosa hari amategeko abahana ariho mugabo urumva uciye uhora ntavyo bazobenye no bahanura yuko boza barabimenyesha ari ufashwe nabi akabimenyesha abarongoye ibitaro kandi azi yuko bazokurisha uko byose kugira uwo muntu atunganirizwe
turase na Abdullah Hamid Nyandwi Abdullah Hamid kaze ku ishuri rya Amerika no muri Isanga uherere hega Abdullah Hamid
jende mu Burundi
akabazo kawe canke intererano muri Isanga rino munsi
akabazo nashaka kubaza umutumire nashaka kumubaza kenshi hari amahopitali usanga arimo abantu nk'abajya bakira abantu ugasanga hari abantu batita abantu cyane hanyuma ugasanga abantu benshi bakunda kumererwa nabi cyane kubera kutitabwaho cyane no kwakirwa mu mwanya uba ukeneye ndashaka ndamubwire uko nta itegeko rirategekanye ibihano by'abo bantu batakira abantu bari bategerezwa kwakira bagejwe hama kabazo kagira kabiri hari ibitaro byinshi usanga bifise ibikoresho bidakwiye ko nk'ibyo kuri narumvise n'ibitaro by'igitega bavuga yuko bidakwiye ibikoresho kandi ugacira ibitaro n'ibitaro by'igitega ku mugwa mukuru wa politiki kuba bidakwiye ibikoresho umurengo ni ikintu kicoba gitera isoni cyane kugira ibyo byose baba hano bikire leta cyangwa bategeka n'iki kugira amakitaro n'ibintu bikwiriye byavuzwe na shakuba
urakoze cyane uyu munsi mwiza Abdulhamid
Abdulhamid nushaka icyo kibazo nagira ndamwibutse yuko hajya imbere yuko uwo muganga hariho hariho ibintu wemera hariho amategeko ari no mu waforoma hariho amategeko abagenga kandi ayo mategeko yose nayaza akingira umugwayi no chansuramo bigeneye nabwiye uwo narimejeje kwishura yuko iyo babonye yuko bariko barakigwa nabi ibitaro hajya biba bifise uburongozi no kubegera mukababwira ati umuganga naka canke umuforoma naka ntiyatwitayeho neza ntiyatwakiriye gutya na gutya na gutya ndazi neza yuko uburongozi bw'ibyo bitaro aho wari uri hose ndazi yuko ataco batazokora kugira babatunganirize kuko nico bazinduka kwazi bagiye gukora
hanyuma ku kibazo naho ngo cy'ibikoresho bike usanga biri mu bitaro bitandukanye gitega n'ahandi cyo kibazo muri ishami ryanyu murakizi cifashe gute ibitaro bihagaze gute mu by'ibikoresho n'imiti
ico kibazo ntaco narinzi naco kuko twebwe ntidusanzwe ntidukorera igitega nababwiye ko turi Bujumbura turi muri tuka na n'intara ya
Kirundo
Bujumbura
aho mushika bimeze gute isuku ibikoresho mushitseyo muravuga muti n'ahantu wakwiriye kuba umugwayi
ego baragerageza mugabo no kuyibuka yuko n'igihugu cacu nta buryo turi mu bihugu bya mbere bikenye ku isi urumva ico kubura ibikoresho si kibazo kiri mu Burundi gusa ni ibibazo biri nko muri Afrika hose nibaza yuko uko dukora ku igihugu gutera imbere niko n'ibintu bizoza bira ibyo dufise tuzoza turabironka ego
turagaruka rero kuri ya migambi itandukanye gemura mwatanza kayi hari ikigo cyo kufasha mu vy'imyuga kuba babakirutse hari hiyo umugambi wo kuremesha uyundi mugambi nyamukuru na Shama Afrika ihagaze kunywa
turafise n'umugambi wo kwitaho abana bari mu bitaro hajya dusa ubwoko buri bw'abana mu bitaro hari abana usanga bari kubera abagwaye turafise n'abandi bana usanga yaherekeje umubyeyi ugasanga ntawafise uyo murabiro w'umwana muhira nk'uko mubizi bitaro si ahantu abana bakwiye kuba babona byinshi batari bakwiye kubona ku myaka yabo bigaca bituma n'inyuma y'ibitaro hari ikintu cononekara wa mwana asuye no kwishura ugasanga si wa wundi wa kera no gukurikira ugasanga biramugora muri turose programme rero aho turiko turageza kubaka indani mu bitaro nk'ubu turamaze kubikora muri clinic prince rwa gasore ahantu abana bagenda bagakinira hari hamajuwe ofed umwana hajya no gukina birajana kandi ntakina gusa turafise n'abantu baca babigisha yari utazi kuvuga agafaransa akamenya kuvuga agafaransa utazi guharura agaharura iyo uwo mwanya azomara mu bitaro ntaguma abona bya bintu bibi gusa ahubwo be n'umwanya wo kwiga wo kwiga utundi kandi n'umwanya wo gukina wo guhura n'abandi bana ibyo ni ibintu bice birafasha cyane kurujya mwana ari mu bitaro biramufasha gukira n'ingoga wa mwana nawe yaje aherekeza umubyeyi biramwibagiza gatonya ibintu yirirwa arabona kuko abakomeye ni abana kareba araba birirwa birukanga mu makoridoro y'ibitaro turabegeranye kandi bica bibafasha no bibafasha no kubakingira izindi ngwara bashobora gukura aho mu bitaro bataje bafise
mufata utwana tunganangana ngo dukumbuze utwana nuko iyo tuzi igukira n'usanga ari abana batonya baba bari murafise imyaka mukorera ko
turafise abana bava nko ku mwaka gushika ku myaka 12 abone kenshi dukunda kuronka
nuko bimenye imana Jean uratwumva nawe
ndabumva cyane jana kwijana kandi mu gisagara cya Bujumbura
hagati mu gisagara cya Bujumbura tumva n'akaju kawe karongurutse washa
ndo mugabo cyane sindabumva neza cyane ndumva umenga hari mu bintu bitagenda neza nk'uko twahora tuvugana
kandi uri kumbwira ko twumva ijana kwijana
okay ubu rero tuciye twumvikana neza neza na neza yewe hano bampagaze impande y'ibitaro bikuru kirimike nk'uko umutumire yabivuze ndamushimira cyane kandi ndashimira na leta yacu y'u Burundi nkaba mvugana mbega ko byakunze uwo mugambi bakawugira muri kirimike nta buryo bojya muri tereserega naho bakabikora nka kujya bari yabikoze ikindi kigira kabiri nkaba mvuga aha mu gisagara cya Bujumbura hari ibitaro bikomakomeye bya leta ibishuka bitatu nida ntihenze hari iyo kirinike nyine hakaba na trense regeshari hakaba n'ibyo bitiriye umwami Sarede hose n'ahantu twama twatembereye cyane tugiye gusuhuza abacu bagwaye hari ingorane zimwe zimwe uhasanga nk'uko abagwaye usanga bagwariye hamwe ari benshi ndetse ukabona yuko bitameze neza nkabaye notera akamo rero mvuga nti naho bokora nk'uko nyine bakoze n'ibi bitaro biri ngaha hagati mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo no mu bindi bitaro byose bagende bajye baragira nk'uko ku buryo b'abana bato baronka aho bakinira bisanzuye mbere bakava no kuri iyo myaka 12 numvise umutumire yari yavuze bagashika no ku myaka iri hejuru hamwe uwa ari we wese yogira ukwidegembya neza mu bitaro nyakubahwa mumenyeshamakuru
urakoze ubundi aho kubitiza amaso mu bitaro bitandukanye ko wabidondaguye Roi Khaled n'ahandi hose wowe ubona gute gisata c'abagwayi bari mu bitaro cifashe gute aho ushikana amaso
ego cyane igisata mu gisata cy'abagwayi turacyafite ibibazo bikomeye sinzi ko twaba turi abarundi tutaratahura cyangwa tutaratahurana ugasanga hari nk'abantu babaye batonze bagatondesha mugabo hakaza uwundi muntu ajugwa nyine bagaca bamwakira kandi atararembye gusumba abo yari ahasanze ibyo bintu turabinegura cyane ariko cyane cyane bikunze kuba mu masantere de sante mato mato mu bitaro bikuru hoho baragerageza bakavuga bati reka dutondeshe umwe wese ku murongo bagahabwa n'inumero aho byofuma mugabo mu bindi bisata bya leta mu masantere de sante mato mato oya hari ikibazo n'abaganga kenshi na kenshi usanga badakwiye n'icyo kibazo bogukemura bakagikorera inyishu
murakoze ugira umunsi mwiza ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo
edome namwe murakoze ndabashimiye
murakoze ni turi kuri clinique gusa nababwiye ko no kuri Prince de Jean naho nyine dusanzwe turiho hanyuma twari twifuza yuko icyo gikorwa twoshobora kubikorera mu ntara nyinshi kuko si Bujumbura gusa kandi ugiye kuraba abo bagwaye bacu benshi novuga nk'ibice 80% saba bavuye Bujumbura nabo bavuye mu ntara za kure za ruguru twifuza yuko nizo ntara zose twoshaka kuzishikamwe mugabo urumba nishira hamwe racari ishasha ni ikogwa gusa uburyo bwinshi turacabandanya turondera uburyo hijya no hino imana idushoboje biri mu byifuzo byacu yuko twoshaka gushika mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu
no kongera yatomokewe Innocent ikaze ku ijuru ry'Amerika no muri isanga
kunda bomba cyane
umerewe gute ngaho utwumva uri hamuka utwumva uri hehe gari nasa kabazo kawe cyangwa intererano ku mutumire twagutumiriye
ni kabazo nta hamwe intererano cyane 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 mutumire nuko bari ko barabikora hano mu gisagara cya Bujumbura ko bashika hagati mu ntara ruguru cyenda ko ntarimwe bacu tukishoboye nko muri Nyabiraba hariho nk'abagwayi usanga nk'ibitaro bimwe bimwe bikikwije nk'imiti ukazikiranga bamubwire twe nk'akarorero ni bacu mu Kigina mu Kigina rumva hari ibitaro hari n'abaganga ba usanga batabimenyereye ugiye kwitura nk'umuganga ngo akuvure usanga bakurumbitse nko ku ikomene ugasanga bakuvure ikomene icyenda aho usura umurwayi aba ariko arababa mu icyenda naho usanga bakurumbika nk'ino mu bitaro bya Bujumbura usaba nk'umuganga wabo ko wagura bagashika kure bagashika nyine ruguru iwacu kuko nk'ino rw'iwacu ho ibitaro biri hamwe hamwe biri kurebwa na kure hari nk'uwo mugambi w'ibihumbi n'imwe ifasha nk'ibintu iwacu nk'umurwayi biragoye kugira afate nk'imiti baba bamwandikiye nk'ukavuriro usanga ari ibyo kumanuka nk'ino nkasaba yuko bokwagura nino rugo nko mu ntara iwacu bagashikayo
urakoze kucumvira cyane ariko ntaguciriyemo intara wavuze sinayumvise kuko wabanje kuvuga kuri Mukanyosha mu nyuma uvuga kuri hagati mu gihugu ni hehe uvuga iwanyu aho uri kuravugira uri kuratangaza
nda komine Nyabiraba mutumba Kigina kubera nk'umurwaye agiye kwizora nko mu Kigina ushisanga bamurungitse ahantu bita Imatana Imatana ushisanga bamurungitse mu Nyabiraba
Nyabiraba ni mu ntara ya hehe
Bujumbura rero ari komine Nyabiraba
urakoze cyane ugira umunsi mwiza rero reka tumuhe akanya kwishure ego urumva ko mufite byinshi babarondera ko umuntu abishobora
imana idushoboje tuzobishobora
ego
ego ikibazo ni nk'aka igihe nyine nari impejeje kwishura ni ibintu twipfuza turipfuza yuko iyo migambi yacu ishobora gushika yaguka kuko nk'uko nababwiye nk'ibice 80% z'abagwayi bacu n'abantu usanga bava mu ntara za kure umugabo ni ikintu gisaba gitwara uburyo bwinshi muri uyu mwanya turi kuma tudodora hirya no hino mugabo turizeye yuko tuzoshobora kwashika
urumva yavuze ibyo byo guhererekanya abagwayi yava mu ijenda bakamwunga ikari ati ntabyo dushobora kava hariya bakamwunga ikari urumva mugabo kongera ngo aratahura ko muri abo bamufasha kumburi hariho abafasha izo ngendo ndende bakisanga bari Bujumbura adase no bage muri ego turafite na Venus to Venus ikaze ku juri ya Amerika
naho neza
turaho turashima twaramutse turizera ko tuza no kwirirwa uherere he Gavinu
nkemerereye mu Rwanda ni mu karere ka Gicumbi umurenge wa Bwisige ari byo mu mwita komine ndakeka ariko biba bigiye bimeze umudugudu ari cyo Gisagara umudugudu wa Kidandari
yakoze kudutembereza ukatubwira ayo mazina yaho uba Igicumbi akabazo kawe rero kwa Armand
nyine nabonye poste ikiganiro yumva ndayikunze ndavuga imereka nandike kumva ko murampereza ikaze nabyishimiye kandi reka nshimiye n'abatumirwa numvise basobanuye byinshi byiza cyane nyine nkanjye nk'uko ndi mu Rwanda abantu bita ku barwayi twebwe nabonye bigenda byoroha uri kubona niba umurwayi arwaye ari hafi kubera ko twebwe badukanguye kuva mu misozi mu micumba tukamanuka hasi mu gisagara aho abantu bose begeranye niho umuntu agize ikibazo arahita ahamagara imbangukiragutabara noneho igahita tugeza ahantu baba barubatse hafi mu gisagara yenda nk'ibisagara nka bitatu bihuriyeho bagashyiraho poste de sante noneho poste de sante katwe igahita igutabariza hejuru kuri nyine kwa muganga bakaza bagahita bagutwara ariko poste de sante baguhaye ubutabazi bw'ibanze ubwumva ko aba ari ibintu byiza cyane nyine rero niba aho ngaho mu bundi abo bakinirwa icyo mbasaba niba hari abantu bagikora ingendo ndende uri kubona niba umurwayi agiye mu bitaro igihe byisumbuye bitewe n'indwara ubushobozi bakagiye babuzana hino cyane bukegera wa muntu utuye hafi aho ngaho kugira ngo atajya kure uri kubona abantu baba bashinzwe kuba bamwitaho umurwaza niba agiye ari umwe hari abandi bakenera kuba bamurungikira ibyo ibitunga umubiri urabizi ko hirya no hino umuntu kuba ari ugutunga ubuzima noneho rero ugasaba ibintu byagenze neza icyo ni cyo njye nahashimira gusa bakomeze ahantu hose abantu baturuka kureba bagira uko bajya babegereza izo mbangukiragutabara hafi cyangwa se bagende bubaka ibyo bikorwa remezo aho ngaho mu midugudu hafi kugira ngo bahashyire n'abo baganga bakomakomeye cyane bajye bita kuri izo ndwara batagiye kure murakoze
ugira umunsi mwiza yego Karemera na wewe turi kumwe ku ndi murongo wa telefone aho uherereye n'akabazo kawe
murakoze cyane nitwa nk'uko mubivuze Karemera ndi mu Rwanda Nyagatare muri make nkimara kubona insanganyamatsiko turi mwadutegura tuza kuganiraho byanshimishije cyane kubera ko ahanini abarwayi ni abantu ndetse ni ikintu twisangamo twese ntawe udashobora kurwara ariko akenshi ugasanga uburyo abarwayi bafatwamo atari uburyo babushimishije ubwo mpereye i Burundi nkurikije ibitekerezo bagenzi banjye bagiye batanga kandi si naho gusa buriya muri ibihugu mu karere k'ibiyaga bigari ni ibibazo dusa nk'aho duhuriyeho aho hari abantu bajya kwivuza bakajya kwivuza ahantu hakure cyangwa se hakaba n'ubucucike bw'abarwayi ari benshi abaganga ari bakeya ugasanga kubitaho biragoranye cyane icyo kintu rero impamvu ivuze ni ukubera ko ari ikintu gikunda kugaragara henshi kandi bibaye byiza haba nasabaga ababijejwe cyangwa se ababishinzwe haba aho ngaho mu Burundi ndetse n'ahandi aho ariho hose ko bagerageza bakongera umubare w'abaganga kuko i Burundi nagezeyo muri 2015 nasanze ikibazo cy'abantu barwara bakabura bo kubitaho kubera abaganga ubukene bw'abaganga ndetse n'amavuriro ari kure kuba ari kure nyine bigatuma n'abantu bahajya ari benshi kurusha abakozi bahakora usanga ari ikibazo gikomeye cyane kuko umurwayi aragenda akagera kwa muganga uko yaje arwaye bakajya kumwakira yarembye kurushaho kubera ko batabonye abahita bamwakira ako kanya ubwo rero n'igitekerezo cyanjye nkaba numva uko byagenda kose bagakwiye gushakisha uburyo ubwo ndavuga ababishinzwe ndavuga abatureberera baba bategetsi cyangwa se abayobozi kuba badushakira uburyo ki twabona serivisi z'ubuvuzi mu buryo bwihuse buriya ikintu kijyanye n'ubuzima buriya ubuzima n'umutekano ni ibintu biba biri hejuru y'ibindi byose iyo umuturage yagize ubuzima bwiza n'iterambere rigenda neza
ariko
sinanenga gusa
gusongora
kuko icyo gihe nageraga i Burundi abonaje kuganira nabo bambwiye ko mu myaka yarashize mbere y'aho byari bikomeye kurushaho bambwiye ko ari ikintu kigenda kigaragara kigenda kiyongera cyangwa se serivisi zose zigenda zigenda neza buhoro buhoro
kugira umunsi mwiza Karemera yego dusa nk'abasozera amaprogramu yandi abiri asigaye muyo mukorera ko muri make n'aya
ego hariho iyo kuronsa abagwayi bacu imiti no kubafasha mu gihe bakeneye umuganga wo bita aba specialist atari mu bitaro asanzwe agwariyemo turiye barihira kugira abashobora kugenda kubaraba hanyuma baba gucyo abaganga bari muri izo bitaro bamenye aho bahera kugira bavure hanyuma programme yindi ni imwe nene navuze yo kubigisha imyuga iyo programme ikabishigikiwe na n'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika kuko nkuko nababwiye ikibazo kiriho ahanini gituma izo ngwara abantu baguma bamererwa nabi n'ubukene kugira rero umuntu atore inyishu kuri ico kibazo ni gufasha abo bantu kubigisha imyuga kugira nejo niyagwara ashobora kuzogira ico yifashije ntazisubire kwitwa ko ari ntawo nikora amaze gufungura neza amaze kwigurira wa muti amaze kurunka abana biwe ku mashure urumva birafasha hariho n'indi programme ya nyuma mereje ko niyitaho amashure y'abana babagwaye bacu kuko haraba abana benshi baheba amashuri kubera usanga papa cyangwa mama amaze igihe kirekire agwaye ibyo bwa mbere ntibifasha umwana kuko ishuri niryo kazoza kuwo mwana ikindi kintu kindi nacu ntirifasha uwo mugwaye wacu mu gihe azi yuko atinda ajyamye mu bitaro ariko abana banje bari mu ibarabara ibyo byose ni ibintu bituma n'umugwayi akira n'ingoga kandi ahandi naho tukaba turi ko dufasha wa mwana wiwe mu kugereja azagire ejo heza
nuko rero turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro cuno munsi ivyo wadusangije wakoze uravye mugabo kugira ngo dusezerane neza uravye igisata c'abarwayi c'amagara y'abantu muga dufatire ku barwayi bari mu bitaro kuko nibo mukorera kuko nimugenda gukora mu barwayi musanze muhira mukora ku barwayi bari mu bitaro bitandukanye uravye igisata c'abarwayi ku bitaro bitandukanye mukora ko mu Burundi uko mwipfuza ko bafatwa uko bafashwe aho mugejeje gukora wo tanga kahe kajambo ko gusozera ku Burundi bwiza ufise abarwayi batunganye imitima bameze neza nubwo baba baba ariko bakumva bari mu gateka ka
hariho icyo itwa slogan mu slogan yacu ivuga ati SNO niyo bashobora kwishyira mu kibanza c'abandi bizaba byoroshye gutora inyishu nsaba arabaganga nsaba ari inshuti zabo bagwaye umwe wese azoyige kwishyira mu kibanza c'uwundi niyo amara kwishyira mu kibanza c'uwundi uvuga ati mbega niyo abari jengyamye kuri ico gitanda nari nifuza ko ibintu bigenda gute bari kunkorera ibiki niyo amara gutangura kwiyumvira gutyo inyishu zose zizoboneka
guhama ku barwayi nabo akajambo batekerana ka
bahumure bari kumwe n'Imana ejo kandi ejo ni heza
yego leta abashyira amatandukanye wise ko babarindire ko byinshi wowe nta kajambo ufise ubabwira
yego leta ndasubiye no kwishimira ndahise nongera gusaba yuko bobandanya uko bari ko barakora kuko mbona ibintu ni biriko bitera biba neza kurusha mu bitaro hanyuma amashyirahamwe yandi nayo ndahamagariye nabo kwibuka uwo mugwi w'abo bantu kuko nko mu Burundi ni twebwe twenyine turiko turakora ico gikorwa ndahamagariye yandi mashyirahamwe yose kuza hamwe kuza kugira dushire ingufu hamwe niho tuzoshura gushika kuri byinshi
nuko rero Armand Itsimbere userukira ishyirahamwe na Sham Africa tugushimiye cyane ko nabace ngaha ku ijuru rya Amerika misirenzi kugira ngo dushobore kuyaga ugasura mu Burundi bajya bagwayi batandukanye muje kubaraba uzubabwire ko ku ijuru rya Amerika misi yose kwa gatatu dukora ibiganiro bijanye no kungene bitahamagara yawe bazoba badukurikira aho bari ku musego canke batarenze cyane kugira ngo wumve ingene bitahamagara abantu tubatumira abatumire batandukanye babinonosoye uradutangira ubwo butumwa ryo kubitaro bitandukanye
yego me mwakoze cyane ku butumire mwampaye
kuzogira urugendo rwiza usubira iwujumbu
mwakoze cyane
nuko abandi dushimiye nimwebwe nshuti bakunzi mwe ko muratwumviriza muherereye ku mpande zine z'isi yose kuri mikoma ariko na Joe Diane ni nahaze nabategure nongera ndabashikiriza muri isanga y'uno munsi Geoffrey Mutagoma na Ingenieur Cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma mwako ibikora inka nibo batumye amajwi yacu abashikiraho mwariko muratwumva muherereye ku izina rya bagenzi bacu bose rero tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose mubandanye kumva ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye dusamiranira nako aho muherereye hirya no hino ku isi turongera hanyuma mu makuru azo bagezeho ku mugoroba.
Yo como te ma kayaki na banda ti wanje ho n'amahirwe kwisi uyu yameze amenyo umuti mukundu kwishijwe n'uwo wakunze arakwihakana akakwirahira. Oh no no, so jangora.